ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umujyi wa Kigali mu Rwanda wategetse ko imiryango igera ku 600,000 igomba kwimurwa byihutirwa ahantu hafatwa nk'amanegeka.
Sukwangara ni za marine za mayibobo za ndaya tukabyara tukabashyira mu mihanda.
Mfite abana batandatu nariyubakiye, mfite ibipapuro by'ubutaka, nta mugezi ndimo, barangirwa nkana kugira ngo njye he.
Bamwe mu batuye mu mirenge ya Gisozi na Jabana mu Burundi, umunyeshuri imyaka 16 yubatse urubuga rumeze nk'urubuga rwa Telegram.
Nuko ndaguma numva bagenzi banje bavuga ngo uba yarakoze urubuga rwa Facebook yari umwana muto, cyangwa ati uko yagenjeje nanjye ngirangerageze naho atabushobozi buhanise mfise.
François tumusabye Yesu wiga mu ishuri ry'ikitegererezo ry'i Makamba ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, turi kumwe na Fidele Niyongabo na Toma Kamirindi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM riratangaza ko hakenewe miliyari 3 zirenga z'amadolari yo gufasha abanyasudani n'impunzi muri icyo gihugu. Fidele Niyongabo:
ku bijyanye n'ifashanyo igenewe abanyagihugu yonye n'ishyirahamwe ONU ryavuze ko rikeneye miliyari 2,600,000,000 y'amadolari hisunzwe ibiharuro byasubiwemo. Iryo shyirahamwe ryari ryamenyesheje ko rikeneye umuriyaridi n'imiliyoni 750,000 y'amadolari mu kwezi kw'12 k'umwaka urangiye w'2022. Aya mafaranga yotuma amashyirahamwe y'abagira neza ashobora gufasha bamwe mu bantu miliyoni 18 basinzikaye kurusha abandi muri Sudani, nk'uko bitangazwa na Ramesh Rajasingam ayoboye ibiro vya ONU bijejwe ibikorwa vy'ugutabara. Ku bijanye n'abahunze ingwano muri Sudani, ONU isaba imiliyoni 474,000 y'amadolari. Ryamenyesheje ko ryiteze ko abantu bagera ku miliyoni 100,000 bazova muri Sudani muri uyu mwaka. Ramesh Rajasingam ayoboye ibiro vya ONU bijejwe ibikorwa vy'ugutabara yavuze ko muri iki gihe abantu imiliyoni 25 ibirenga igice c'abanyagihugu baba muri Sudani bakeneye imfashanyo no gukingirwa ububabare bw'abanyagihugu bwari busanzwe muri Sudani bwarunyuwe n'ingwano ikomeye iri muri ico gihugu kuva hagati mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2023.
Président wa Turquie Recep Tayyip Erdogan kuri uyu wa gatatu yatangaje ko amasezerano yemerera Ukraine kunyuza ingano n'ibindi binyampeke mu nyanja y'umukara yongereweho amezi abiri.
Umunsi umwe imbere y'uko Uburusiya bwari kuba bwavuye muri aya masezerano kubera inzitizi ku ngano n'izindi ntete hamwe n'ibitabizo gishorera mu makungu. Ivyatangajwe na President Erdogan mu ijambo yashikirije abayobozi b'umugambwe wiwe uri ku butegetsi AK Party vyabaye inyuma y'uko ubwato bwa nyuma uvuye ku kivuko ca Ukraine hisunzwe ayo masezerano. President Erdogan yatangaje ko amasezerano yerekeye gushorera hanze ingano n'intete biciye mu muhora ubahirijwe mu mutekano wo mwibahari yirabura yongerejwe mu kiringo cy'amezi abiri kubera utwigoro tw'igihugu cya Turikiya. Yashimiye abategetsi b'Uburusiya na Ukraine n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kugene bafashije muri ico gikorwa. Ishirahamwe ONU na Turikiya vyarahagarikiye amasezerano arekurira Ukraine gushorera hanze ingano n'izindi ntete biciye mu ibahari yirabura mu kiringo co mu ntango c'imisi 120 mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze w'2022. Hari mu ntumbero yo gutorera inyishi ikibazo c'ibifungurwa ku isi cunyuwe n'ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine. Uburusiya bwari bwemeye kongereza ico kiringo mu yindi misi 120 mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye no mu kiringo c'imisi 60 mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka gushika ku itariki 18 iyo ku kwezi kwa gatanu.
Urukiko rw'ubujurire rwo mu Bufaransa rwagumishijeho igihano cyo gufungwa imyaka 3 irimo 2 y'insubika gihano kuri Nicolas Sarkozy wahoze ari umukuru w'igihugu. Toma Kamirindi:
Nicolas Sarkozy w'imyaka 68 yabaye perezida w'Ubufaransa manda imwe y'imyaka 5 kuva mu 2007 kugera mu 2012. Mu 2021 urukiko rw'ibanze rwamuhamije ibyaha bya ruswa, yarajuriye none arongera atsindwa. Urukiko rwavuze ko afungwa umwaka umwe ari iwe mu rugo yambaye ku kaguru umuringa utanga amakuru yaho azaba agiye hose, rwongeraho n'indi myaka 2 y'insubikagihano. Urukiko rwahaye kandi ibi bihano bimwe n'abafatanyacyaha be babiri uwahoze ari avoka we witwa Thierry Herzog na Gilbert Azibert wahoze ari umucamanza mu rukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa. Ntacyo Sarkozy yatangaje asohotse mu rukiko, ariko avoka we Maître Jacqueline Lafont yabwiye itangazamakuru ko bagiye kujuririra urukiko rusesa imanza ari narwo urwego rwa nyuma mu bucamanza bw'Ubufaransa.
Kuri uyu wa kane mu mujyi wa Hiroshima mu burengerazuba bw'Ubuyapani haratangira inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikize ku isi. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ntazayirangiza.
Ubundi inama izarangira ku cyumweru, ariko umuvugizi we Karine Jean-Pierre yatangaje ko Biden azaba yagarutse nyine uwo munsi kubera ibibazo by'ingengo y'imari Amerika irimo muri iyi minsi. Umukuru w'igihugu arasaba Inteko Ishinga Amategeko Congress kumuha uruhushya rwo gufata andi madeni kubera ko ikigega cya leta gishobora kuba kirimo ubusa mu minsi ya vuba cyane. Yatangiye imishyikirano kuwa kabiri n'abayobozi b'umutwe w'abadepite wiganjemo ishyaka ry'abarepubulikani batavuga rumwe nawe. Ntacyo yagezeho, azabanguka vuba vuba cyane rero kugira ngo ayikomeze. Abahanga mu by'imari n'ubukungu barimo baravuza impanda bati Amerika inaniwe kuguza ntiyaba igishoboye kuzuza inshingano zayo, byatera ibibazo bikomeye cyane ku bukungu bw'isi yose. Perezida Biden yagombaga kuva kandi Hiroshima ajya mu zindi nama ebyiri zitandukanye, imwe n'iy'abayobozi b'ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika izabera muri Papuazi Nouvelle Guinee, indi yariteganyijwe i Sydney muri Australia igizwe n'abayobozi b'ibihugu bine Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubuhinde n'Ubuyapani, bayitumiramo na Nouvelle Zealand, Korea y'Epfo na Vietnam, ishingiye ku bufatanye mu by'umutekano.
Murakoze Thomas Kamilindi na Fidel Niyongabo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni komerongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuji wa Kigali mu Rwanda bategetse ko imiryango igera ku 5600 igomba kwimurwa byihutirwa ahantu hafatwa nk'amanegeka. Abimurwa bo basaba kubanza guhabwa ingurane kwiye mbere yo kubasengera amazu wasa umutakaboyi.
Iyo ugeze mu duce abaturage barimo kwimurwamo usanganirwa na benshi bakubwira ko bifuza ko babatumikira ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Intero n'inyikirizo byabo ni bimwe ko leta yahagarika kubasenyera amazu cyangwa sikabaha ingurane. Benshi ntibakigira icyo bakora, ahubwo baba bahagaze babwirana amakuru yaho bagiye gusenya bategereje ko nabo byabageraho. Ubimirenge igezweho mu gusenyerwa ni Jabana na Gisozi mu karere ka Gasabo. Abo twavuganye bose tukabasanze ku mihanda bibaza uko ubuzima bwabo bugiye kugenda.
Ubundi nese baradusenyera twimukire batana n'ineguza.
Ni ukuvuga ngo twebwe ubundi baraje barabarura. Abo batuzashyiraho towa ni uguhita dusiba tutubasenyesha. Mu mama avuye ku gikongoro umunani bampenda kugurisha. Ese nibyo baramaneje ka Rwanda ridukunda? Ni badushaka cyo batwerekeza.
Ikibazo ngiye kugira tumaje bamaje kudukuramo ni uguteseka nyine ubwo twatumeze nk'impunzi. Nta
sukwangara sini za marine za mayibobo za ndaya tukabyara tukabashyira mu mihanda.
Mfite abana batandatu nariyubakiye, mfite ibipapuro by'ubutaka, nta mugezi ndimo, barangirukwa nkana kugira ngo nge hehe.
Leta isobanura ko ikihutirwa ari ugukiza ubuzima bw'abaturage ngo batazagira bongera kwicwa n'ibiza. Kuri iyi ngingo leta yumvikanisha ko itifuza kuzongera kubona abandi baturage bicwa n'ibiza nk'uko byagenze mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu, aho abarenga 130 bahitanywe n'ibiza mu ntara y'Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse n'Amajyepfo. Mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda kigabuza abayobozi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'iy'Ubutabazi cyabaye kuri uyu wa mbere. Munyamango uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Dusengiyumva Samuel yumvikanishije ko icyihutirwa ari ukurengera ubuzima bw'abaturage.
Birumvikana ko buri gihe iyo uvuye ahantu waruri hari igihe biba bitoroshye no kubyakira ubwabyo. Icyo gihe rero ikiba kigomba gukorwa ni ukureba nyine icyangombwa, ni ukuvana ubuzima bw'umuntu mu kaga akagenda. Kubijyanye n'umutungo, uburenganzira ku mutungo byo bifite amategeko abigenga. Niba ufite inzu ahantu hatemewe kubakwa, iyi nzu ikavaho, ubutaka bukomeza kuba ari ubwawe. Mu gihe waba ufite ubushobozi bwo kubukoresha icyo bwagenewe, wabukoresha ko n'ubutaka bwawe. Ingurane rero izamo iyo uvanyweho uburenganzira bwawe ku butaka. Niba kubwiye ngo ahangaha hagenewe kugishyamba, ishyamba waritera ukarisarura, icyo gihe rero uburenganzira ku butaka urabugumana. Ibyo rero bivuze ko hakurikizwa amategeko abigenga, kandi nk'uko mubizi n'ayo mategeko ateganya uburyo umuturage utishimiye ko byagenze inzego ashobora kwiyambaza zikaba zamufasha.
Leta yumvikanisha ko irimo gufasha abaturage kubona aho bimukira by'igihe gito. Leta igenera umuturage wimuha amafaranga 190 azamufasha gukodesha amezi atatu, mu gihe usanzwe ari umupanga iwe ahabwa ukwezi kumwe kungana n'amafaranga 130. Abaturage bavuga ko n'ubundi ayo mafaranga atabafasha kubona izindi nzu zifuzwa, ko n'ubundi bazasubira gukodesha mu manegeka.
190 ntabwo ushobora kubona inzu ukodesha mu mujyi wa Kigali bitewe n'uko ibintu byabaye ahantu henshi. Ubu ngubu inzu ahantu hose inzu zazamutse. Ikindi kintu ubu ngubu nk'umubyeyi yari ufite umwana wiganga ku Gisozi, ari obligé ko yakodesha no ku Gisozi kugira ngo umwana abashe byuze ko yarangiza, kandi ku Gisozi amazi arahenze cyane no kubera abanyeshuri.
190 rwose ukurikije n'imibereho y'ubu nta kintu rwose 190 byakumarira. Oya, n'inzu zirahenze n'abatari gusenyerwa uri kuhagera inzu ya Veni ngo ni 180, kandi unabona abantu turakennye. Wenda no gusenya se ariko 190 bari guhanyira inzu mu mutungo wenda uguze Veni 30 miliyoni byamumaririke.
190 ni amafaranga kuri njyewe nariyubakiye imiryango igeze ku 8.
Bamwe bagaragaza ko batanze kwimuka, abandi bakumvikanisha ko aho batuye nta manegeka hari. Icyo bahurizaho bose ni gusaba Leta kubikora nta wihutaje.
Niba wenda bashaka ko umuntu yubaka neza, bamutegeke ukuntu yubaka.
Ese ko mutubwira ngo ni gihe kibiza, kandi mukamureba imvura isa nkaho igabanutse, nta kuntu wenda twagenda kubutubwa ngo muri uku kwa gatanu imvura ni nyinshi, kwamara kujya aho tujya tukazagaruka mu mungo zacu imvura ishize? Ese nibyibara manegeka Rwanda ridukunda? Niba dushaka batwerekeza.
Mu mwaka wa 2019 umujyi wa Kigali wari wagaragaje ingo zirenga 242 zituye mu manegeka. Uwo mujyi usobanura ko ahantu hafatwa nk'amanegeka ari aho usanga abaturage batuye mu bishanga, ahantu hahanamye muri metero nibura 10 uvuye kuri ruhurura, ndetse n'uko kuba aho hantu hatagirwa mu buryo bworoshye mu gihe cy'ubutabazi. Kugeza ubu hari bamwe mu baturage bamaze kwimurwa mu myaka ishize bajya mu midugudu umwe yubatswe mu gace ka Nyamirambo ahazwi nka Norvege, abandi bajyanwa mu mudugudu wa Karama, ndetse n'abajyanwa mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Gusa haracyari umubare munini ukeneye kwimuka ukava mu manegeka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, CAF, yateye mpaga ikipe y'igihugu cy'u Rwanda kubera ko yakinishije umukinnyi utabyemerewe mu mukino wahuje u Rwanda na Bene kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Jean Claude Munyandinda.
Urwego rushinzwe imyitwarire muri CAF mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu rwatangaje ko rwahaye agaciro ikirego cyatanzwe na Bene, cyavugaga ko ikipe y'igihugu Amavubi yakinishije umukinnyi Kevin Muhire mu buryo budakurikije amategeko, kuko yari afite amakarita abiri y'umuhondo. Umukino Kevin Muhire yagaragayemo atabyemerewe ni uwahuje u Rwanda na Bene kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Muri uyu mukino w'umunsi wa kane mu itsinda rya 12 mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu, u Rwanda rwanganyije na Bene igitego kimwe kuri kimwe. Nyuma y'uyu mukino umutoza w'ikipe y'igihugu ya Bene umudage Gernot Rohr yatangaje ko bagiye gutanga ikirego muri CAF kubera ko u Rwanda rwari rumaze gukinisha Kevin Muhire wari usanganywe amakarita abiri y'umuhondo yahawe mu mukino wahuje u Rwanda na Senegal ndetse n'uwahuje u Rwanda na Bene mu cyiciro kibanza cy'imikino yo mu itsinda. Iyi mpaga yateye u Rwanda itumye ikipe y'igihugu Amavubi yisanga ku mwanya wa kane na wa nyuma mu itsinda rya 12 n'amanota 2 mu mikino ine. Ikipe ya mbere ni Senegal ifite amanota 12, ku mwanya wa kabiri hari Mozambique na Bene zombi zikagira amanota 4. Ese gukubitwa mpaga ntabwo bigiye guca intege uruhande rw'u Rwanda, bikaba byagira ingaruka ku myiteguro y'imikino ibiri u Rwanda rusigaje gukina muri aya majonjora? Twumve umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa. Fajire Karangwa.
Ntabwo byadukoma mu nkokora uko twifuza gukomeza kwitegura imikino isigaye kugira ngo tubashe kuyibonamo amanota menshi ashoboka, na cyane cyane ko mu mibare turacyashoboka gukomeza. Gusa nk'uko warubivuze, birumvikana nyine kuba ufite amanota atatu no kuba ufite amanota abiri ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari icyo bigabanyaho ku muronko rurimo cyangwa se ku rugendo rurimo rwo gushaka tike y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu, ariko ntabwo uri buze rwose kuduca intege cyangwa se kudukoma mu nkokora mu birebana n'uburyo tugomba kwitegura ibikino bisigaye, kuko tuzi ko bigishoboka.
Hakorwa iki kugira ngo u Rwanda rwirinde amakosa yerekeza ku bihano bya hato na hato? Uyu ni umusesenguzi w'imikino Abdul Jabbar Gakuba uzwi nka Romario de Souza.
Team manager akazi ke agomba gukora ni ugutanga ripoti buri nyuma y'umukino, ariko ntihabeho gutegereza imikino itatu cyangwa ingahe ngo ariko batangira kuvuga ngo ese kafu itatubwiye ngo umukinnyi w'Ispani ni uwe. Buri match uko irangiye agatanga ripoti ku batoza n'umutoza ubwe, kamwe yagombye kumenya yuko abakinnyi be bari Ispani n'abangaba, kuko niwe uzamenya ngo abo nzakinisha bari available ni kanaka na kanaka.
Si ubwa mbere u Rwanda rugongana n'ibihano bikarishye biturutse ku makosa y'ikipe y'igihugu. Mu mwaka w'2014 ikipe y'igihugu yasezerewe mu irushanwa ryo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika nyuma yo gukinisha umukinnyi Tadi Etekiama uzwi nka Dadi Birori wari ufite imyirondoro ibiri itandukanye. Mu mwaka w'2021 ikipe y'igihugu y'abagore mu mukino wa volleyball yavanywe mu irushanwa u Rwanda rwari rwakiriye kubera ko yari yakinishije abakinnyi batandatu b'Abanyabrezil kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe u Rwanda rwahawe igihano cyo kutitabira amarushanwa ayariyo yose, ndetse na shampiyona y'igihugu irahagarikwa mu gihe cy'imyaka ibiri. Kubera ayo makosa kandi, uwahoze ari vice perezida ushinzwe amarushanwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda Jean Didier Bagirishya yarafashwe akatirwa imyaka ibiri y'igifungo, nyuma aza kujurira igihano cye kiragabanuka gihinduka amezi umunani. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi, umunyeshuri w'imyaka 16 yubatse urubuga rumeze nk'urubuga rwa Telegram. François Tumusabye Yesu wiga mu ishuri ry'icyitegererezo ry'i Makamba avuga ko atarashobora gukura inyungu mu gihangano cye. Inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ugo rubuga yatunganije akagwita Frasasu rukora nka Telegrama. Iyo ajije kurushira muri telefone bikemera ucuronka ubutumwa bw'ikaze uvuye kuri Telegrama. Mbere n'abagenzi bawe basanzwe bakoresha Telegrama baca babona ko ubaye umunywanyi wa Telegrama. Nawe ushize muri telefone yawe ugo rubuga ucubona amanimero y'abagenzi bawe bakoresha Telegrama, gutyo muca mutangura guhanahana ubutumwa bwanditse canke bwijwi amakuru n'amareresi. Tumusabye Yesu François twamusanze mu isomero aho abanyeshuri bigira ibijanye n'imashini nyabwonko ku ishuri y'akarorero i Makamba. Yabanje kuduha ugo rubuga yakoze turushira muri telefone tubona rurakora neza, niko kutwiganira ukugene yiyumviriye gukora ugo rubuga waniro Frasasu.
Majamake mbere ichat numva mfise icyo shaka nuko naguma numva bagenzi banje bavuga ngo uba yarakoze ryoroka kwa Facebook ati yari umwana muto cyangwa ati uko yagenjeje nanjye ngirangerageze naho atabushobozi buhanitse mfise ngerageze ndabiko noshaka kuyo ntombere.
Tuti none ubwenge bwo gukora urubuga rwaniro wabukuye hehe kandi wiga mu mwaka w'icenda? Tumusabye Yesu nawe ati
icyo gene ni gamu icenda ishuri ntitwavyiga ariko ntugakumenye no bana rakuye kuri internet geta ndi informa kwishikaho mbona ko bimwe bimwe nashaka kurishora naho bimwe bimwe ndagenda bibenya uko imyaka igenda.
Ugo rubuga rero uhejeje kurushira muri telefone yawe ucubona ubutumwa bw'ikaze bwa Telegrama. Ijwi rya Amerika yifuje kumenya ko Tumusabye Yesu ativye ubuhinga bwa Telegrama, nawe yagize ati
iyo umaze kurutesha ija urashaka kwanjita umunywanyi kuri Telegrama mukaba murayaga nk'uko nko muri WhatsApp GB ushaka kurungikira uwundi iyindi WhatsApp kandi ataruka mukoresha application imwe. Rero niyo no mu rugoroka Frasas urashaka kurungikira canke kuvugana n'umuntu umuyindi application.
Umwigisha bayubahe Claude yigisha ubuhinga bwa none mu bijanye no gutumatumana kamakuru muri iryo shure yamukurikiranye kuva atanguye kuba kugora ubuga hwaniro, nawe yaruhiye ati
ubwo butumwa bw'ikaze buza buvuye kuri Telegram hariho lien yakereye hagati iyo ya code source iyo yiwe no kuvuga na Telegram ni nkuko wari gushobora kuronka ubutumwa bw'ikaze buvuye directement kuri Facebook canke buje kuri email
ibyo rero bitumwa nuko ubuhinga bukiri buke
urumva niyo shobora kuronka code yivuye kuri wenye no kuvuga bica bibi bintu vya bug ntivyo nafyo ntivyo wabigi kunda kuko utegereza kuronka message za winjiyemo rero yashatse kugira liyezo na Telegram kugira information iza kuza kugira ushobore kwitantifia yiciye kuri Telegram yiciye kuri email yiciye kuri nimero ya telefone fyose ni ibintu umuntu ashobora gukonfigura ugashobora kuronka gusekiriza konte yawe
uwo mwigisha arasigura kandi ubuhinga uwo munyeshuri yakoresheje ngo yubake ugo rubuga
yarukoze akoresheje replica yo kodirah nayo bwa mbere ni constructeur d'application moderne yo kodirah ni plateforme iraho fasha gukrea ama application android mugabo ni faso gratuite
mu migambi uwo muyabaga afise ni ukubandanya atera imbere muri ubwo buhinga
utifuza gukora mu bintu bya messager akaronka ikintu nohera ko cari nk'ikintu kiradio Radio FM kugira ngo amplisi iyo utilizasyo ya Frasas habariho na nyandi makuru ariko arumvikana hirya no hino kandi atari amakuru yo mu kinywara makuru twe kujya kundi kwa maradiyo hamije bimaze gukunda ndashaka gushinga nyene n'indi societe y'abadeveloper y'amasite nyene nka Spere Cafe irimo amarodate
Ibyo rero byotuma akoresha abantu bahindura indimi ibitabo byanditswemo bakabishira mu kirundi kandi bagaca babibika ku gisenge kugira abavuga ikirundi babisome umwigisha wiwe nawe ati uwo muyabaga yarakwiye kwamana imashini nyabwonko akaronka nakanya ko kubandanya arondera ibijanye n'iyo mpano yiwe
urakoze Thierry Ndayishimi
ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
yo Burundi Spiros Richard Hagabimana wahoze mu gipolisi cy'u Burundi ari yamamariza kujya mu nteko yishinga amategeko mu gihugu cy'u Bugereki aramutse atowe yaba ari we mwirabura wa mbere utorewe ubudepute avuga ko azashyira imbere ineza abanyagihugu muri rusange yakita no kubibazo byabimukira iruje birikaneza
Spiros Richard Hagabimana y'umugambwe wa Conservative New Democracy utwarwa n'umushikiranganje wa mbere w'ubugiriki mu kiganiro cyihariye yahaje urya Amerika yatubwiye ko afite amahirwe menshi yo gutahukana ikibanza cy'umushinga amateka mu karere ka Pire yitozamo aho ni mu burengero bw'umurwa mukuru wa Aten nahari we mwirabure wa mbere yashobora kuba mu nama nshinga amateka y'ubugiriki avuga ko atari ikintu cy'ukumirako
turi kumwe mu karere nitozamo cyane cyane aho ibibazo usanga bakeneye ko bitora inyishu niyo priorite ya mbere gusumbya urukoba gusumbya iyo umuntu yaje ava hanyuma ibyerekeye amahirwe y'umufise yose adafise umugambwe wanje uwutwara ari we na premier ministre umushikiranganji wa mbere muri kino gihugu reka n'abagenzi benshi n'inshuti nyinshi banshigikiye nkaba mbona yuko ntagituma ntuvuga ko mfise amashanse make ya cyane menshi na amashanse yose babiraba bavuga ko ni imbere cyane hamwe bavuga ati ni favori kandi si kuvuga ko yumva gusa nuko ndabereka ibikorwa amaze imyaka ishika kuri ine nkora narafashije cyane ibibazo bibyaye bihari mu myaka iheze cyane cyane byerekeye ibyashyirwa ry'impunzi mbona yuko hariho amashanse menshi yuko amahirwe menshi ko nshobora kugira gutorwa ku wa mbere uza ku itariki 2022 haba na ubaye umushinga mateka mu bandi muri kino gihugu canje.
Uyu mukandida aramusagiza amahirwe yo gusasa mu nama nshinga mateka ya kimwe mu bihugu byavuyemo incabwenge za mbere mu isi zanditse zongera zivumbura ibintu n'ubu bicigishwa mu isi yose. Hagabimana avuga ko azitaho ibibazo byabimukira barimwo n'abaturuka mu karere ka Yase igihugu yataye mu ruzogi kirimwo.
Kuvyerekeye abimukira birumvikana ko usanga bafise ibibazo vyerekeye bo nyene badasangiye n'abandi banyagihugu, n'ukubafasha kugira ngo bamenyere hakiri kare, biguru rimwe hakiri kare, bashobore kuronka n'abakazi inguvu zabo, ubumenyi bwabo, ubukerebutsi bwabo, nabwo nyine babushira mu ngiro kugira ngo bashobore kubaho neza nk'abandi banyagihugu bose. Ivyo vyo kugerera rero kenshi usanga bijanye no kuronka akazi, no kumenya ururimi, ibibazo vy'uko abana baronka amashure kandi bamenyera n'ingoga, abadafise impapuro bazironka. Rero bene wacu muri Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi, eka n'ibihugu vyose vya Afrika n'ibindi bihugu vyose, numva ko arico kimwe umuntu azoshobora kubafasha, kandi ndashobora kubafasha kubera nsanzwe naca ivyo naciyemwo, ndabizi kuna kubwira amaze igihe ndabikoramo. Abantu niteguriye neza cane ko abo bantu nyitwaye ko bafise umuntu aheza akabibafasha.
Hagabimana ni mu bantu bagirijwe gushaka guhirika ubutegetsi mu 2015 mu Burundi. Umucamanza wa mbere yamwejeje abona kurekurwa. Mugabo Sentare yiyungururizo mu kwa gatanu 2016 yamusabiye gufungwa ubuzima bwose, isaba ko afatwa ubutarariye. Gusa yaramaze kwenurira mu Bugiriki. Twamubajije niba uyu mutahe atabwo bumuteye.
Kuri ubutungane bw'u Burundi muri kino gihe busa n'ivyo nasize inyuma, kandi sinzosubira, ntizosubira guhura kananaho ntanushobora kubuha ikibanza muri kino gihe. Kubera ngo tuvuge ubusa ubutungane bw'u Burundi nuko abarundi bobanza kubushiraho, hanyuma ukaba ubutungane butunganiriza u Burundi n'abarundi bwubahiriza n'igihugu mbere. Kubera kuva mu minsi iheze kandi n'ubu nta butungane buhari, kandi nico kibazo gikomeye. Ivyo rero nta n'ubisubirako, nta n'ubijako, kubera abavuga imitahe irasohoka. Mugabo ngira ngo mumaze ko kuva mu 2015 ata gihugu na kimwe cacane vy'i Buraya cigeze giha agaciro imitahe hamwe n'ubutungane mu Burundi mu bisanzwe. Nsa n'uwahinduye amavuga ati tunera page.
Uwo mugabo yavuye mu gipolisi cy'u Burundi afite ipete rya colonel, avuga ko icyivugo ciwe ngenderwako mu buzima ari ukwigenga ubuntu.
Ndavize ubuntu, ubuntu n'ubuntu, kujya kuta ubuntu. Ibyo byo kwicana, byo kwica abantu utabaye akagorana kako kose, ukaza wumva ngo abantu bisha abandi, ukaza wumva ngo abapolisi hariya, abasirikari hariya barasaba abantu, ukishimbira ko ngo kumbure wubuhejeje icyo kibazo. Mugabo kenshi ubugiteye urabona cyane cyane mu Burundi, ibyo tumazemo iminsi itabiri, imyaka itabiri, wenya uzumva ngo hariya ngo yazimiye, undi ngo yazimiye, undi ngo bamwishe, ngo bamukikiriye, ngo bamurashe, ngo bamukigenga ubuntu. Kandi kuva muri 2015 gushika nk'imyaka ine yakurikiye, nabandanye nijenza ndahanura ku mbuga ngurukana bumumenyi nkebura mvune urugo hebe ne wacu bari basigaye mu gipolisi no mu gisirikare, ndababwira nigenga ubuntu. Benshi vugo canje
Spiros Nshaka Hagabimana w'imyaka 54 afite umuhungu umwe w'imyaka 11 yemeza ko kugira rekurwe n'ubutungane bw'u Burundi haroyemo igitsure cy'Ubugiriki ufatikanije n'ibindi bihugu bya Buraya. U Burundi buremera utubira tubiri kubavuka gihugu babwo. Hagabimana yaronse akabira k'Abagiriki nyuma yo gusaba ubuhungiro muri ico gihugu mu 1996. Uwo mwaka yarahejeje ivyigwa mu ishure ryigisha ibijanye no kugwanira mu mazi. Yari yageze muri Atene imyaka itanu imbere yaho yanka gutaha kubera igihugu cari gihejeje kubamwo ihirikwa ry'ubutegetsi. Yavuye ataha mu 2005 igisirikare ca kera ca cizizibwa n'abatutsi kimaze gucangwa n'abahoze ari nyeshamba z'imihari y'abahutu yagwanya ubutegetsi bw'ico gihe. Imbere y'umucamanza ku murwa mukuru wa politiki Gitega yireguye avuga ko icaha co gushaka guhirika ubutegetsi yegetswe ko atakizi kubera canabaye ari mu rugendo rw'akazi muri Zanzibar. Gusa yemeje ko yanse amabwiriza yo kurasaba abari mu myerekano yo kwiyamiriza kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Nkurunziza uwo mwaka nyene. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimire kuba mukurikira Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi uri mu Rwanda: nta buri cyarya, bisobanuye ngo igihe cyose ufite ubuzima ntukihebe. Uri mu Rwanda nta buri cyarya. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Hey, 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 hey. babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha ngaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Shaka, vou camar de macarrão comigo.